ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije nchuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga kaze mu kiganiro cyacu kigira inshuro y'ijana na cumi umugambi w'amashyirahamwe Alerte Internationale Paul Institute na Internews umugambi wishinze gutorera inyishyikiza covid 19 mu karere k'ibiyaga binini. Kuri mikro ni Pascal Ndayishimiye. Yaga yo no munsi tuyihere rusenda aho bwa mbere nyuma yaho ikiza covid 19 kibonekeje mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze inama y'abakorana na HCR yari yarahagaze yahavuye isubira guterana ku rundo wa kandi genekerezo rya kane ruhuhuma. Mugenzi wacu Samuel Niyokuru yarakurikiranye ibyavuye mu iyo nama aratubwira idonido.
Amashyirahamwe kimuntu asanzwe akorera mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda aho yakoranije inama rusange kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya kane kwezi kwa kane mwaka wa 2021 kuva havugwa kiza cya corona 19 iyo nama itari bwawe. Intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe ukuntu bikorwa bitunganije muri uno mwaka wa 2021. Iyo nama yahuje umugusene hamwe na ASR nabo basanzwe bafashanya ibikorwa hamwe na komite nkuru y'inkambi. Hari mu ntumbero yabasanzwe bakorera muri no nkambi mu gusigurira imirimo bazorangura muri uno mwaka wa 2021. Ubusanzwe aserukira mu gusene umushingantahe Didier Numbi wa Numbi niwe yarahagarikiye iyo nama mu ntumbero yuko kirashira hamwe ryaza risigura imirimo rigiye kuzorangura muri uno mwaka wa 2021. AIDS isanzwe rijejwe ikigega n'amapokezi mu ikambi ya Rusenda twabamenyesha ko ari bo bagiye kuzobabajejwe ibidukikije hamwe no kwiteza imbere muri no nkambi ya Rusenda. Ni jewe Samuel ni ukuri kuburukanda ya
impunzi zo muri site ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi zirasaba iyugurwa ry'amashure yose yaba mato mato nayisumbuye ngo kuko indero y'abana babo isigaye ibagora. Idonido na mugenzi wacu Godioze niyo saba.
Indero y'abana b'Abarundi bari mu site y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe isa n'iri kwirananirana mu gihe amashuri acugaye kugeza n'ubu bivuye kuri iki kiza cyasubiye gutera cya covid 19. Muri icyo gihe haribonekeza ukwiyerereza ku bwinshi mu mabarabara, ubusuma hamwe n'izindi ngeso zitandukanye n'izindi ngeso zibonekeza mu miryango nko kudagondeka kw'abana imbere y'ababyeyi babo. Ababyeyi babo barasaba amashyirahamwe abijejwe hamwe n'ayandi mashyirahamwe abishoboye ko bogira icyo bakoze mu kuronsa abo bana ibikorwa boba barakora umwanya batarasubira ku mashure. Ababyeyi kandi barasaba yuko n'abategetsi bogira icyo bakoze kugira ngo bahagurukire indero y'abo bana. Kubw'ikiganiro yaga Godioze niyo saba mu isite y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe.
Yaga yacu tuyirangirize n'aya makuru avuga Uvira aho mu mugambi wayo amakuru y'umwumvikano ishyirahamwe la Benevolencia ryatunganije kuri uno wa kane ruhuhuma ihuriro rusangi mu ntumbero yo kuyaga ku bijyanye n'urudandazwa njyabukamazi. Ibyo bikaba bibaye nyuma y'iyugagwa y'imipaka bivuye ku kiza covid 19. Ni nkuru ya mugenzi wacu Sifa Angele Munyaka. Chuti namwe bakunzi aha niho yaga yacu igira inshuro y'ijana na cumi irangiriye. Mwayiteguriwe ni Hassan Shabani afadikanije na Marisha Arira Nini Nahazo. Emmanuel Ntirampeba yarayihagarariye naho kuri mikro yari Pascal Ndayishimiye naho ubutaha.